Nimwumve ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga yerekeye amagara y'abantu. Ingwara y'ibihara by'inguge variole du singe ni ingwara ibangamiye amakungu n'u Burundi burimwo. Nubwo atamuntu numwe azwi arayandura mu gihugu cy'u Burundi, ni ingwara imaze kwibonekeza mu bihugu bibanye nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ngwara ikaba yandukira ku murindi munini, vyongeye inasangiye ibimenyetso n'izindi ngwara nka gripe. Vyumvikana ko benshi bashobora kwitiranya ntibamenye ko bayanduye. Ishirahamwe mpuzamakungu OMS rimenyesha ko rishigushiko ku isi yose hamazwe kwandura abantu barenga ibihumbi 21, hafi y'ibice 10% vy'abanduye umugera w'ibihara by'inguge bagiye mu bitaro, batanu muri bo bamaze kwitaba Imana. Ikibazo cy'ingwara kikaba catanguye kwibonekeza kikanakomera cyane mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. OMS ivuga kandi ko abantu 98% batowe iyo ngwara baba ari abagabo bagirana imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo, kandi ikabagira iyo mibonano n'abantu benshi. Ibyo rero ni bimwe mu bituma abantu bandura iyo ngwara. Ni bimwe mu byo tugiye kuganira uno munsi kuvyerekeye iyo ngwara. Turaganira n'umuganga Jean-Claude Bizimana, umushikiranganji wo mu magara y'abantu mu Burundi, atubwire ibindi bimenyetso n'ivyo umuntu yakora kugira ngo yirinde iyi ngwara n'ibindi. Kaze rero mwese mu kiganiro murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Combo taxi.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Croya.
It's the MP record. Dr. Mash production. Holy Seven. Your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
dusangire jambo yahuje benshi
benshi
muri sanga ya konse byinshi
byinshi
agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara Nasikiliza sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe. Yelewe.
Nasikiliza sauti ya
Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe,
vipindi vya furaha manu moja na upendo, vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Natishwe cya Amerika Samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko bisanzwe nkuko twababwiye uno munsi mu munsi wa gatatu aho tugiye kuganira ku magara y'abantu muri kumwe na Oriane Tangishaka ingwara y'ibihara rero by'inguge variole du singe mu gifaransa ni ingwara ibangamiye makungu n'u Burundi burimo nkuko byashikirijwe mu minsi yahera n'ishyirahamwe impuzo makungu ONU gisata cyayo kijijwe amagara y'abantu OMS rero nubwo atamuntu numwe azwi kuba arayandura mu gihugu cy'u Burundi ni ingwara imaze kwibonekeza mu bihugu bibanyi nka Republika ya Demokarasi ya Kongo imyaka itari mike vuba ikaba iheruka kugusubira kuvuka iyo ngwara ikaba yandukira ku murindi munini byongeye inasangiye ibimenyetso n'izindi ngwara nka gripe bishoboka ko abantu bashobora kuba bayigwaye batayizi ishyirahamwe OMS rimenyesha ko gushika ku isi hose hamaze kwandura abantu barenga ibihumbi 21 hafi y'ibice 10% by'abanduwe umugera w'ibihara by'inguge bagiye mu bitaro batanu muri bo bakaba barapfuye ikibazo cy'ingwara cibonekeje cyane haciye amezi atatu OMS ivuga kandi ko abantu 98% abatoye ngwara baba arabagabo bagirana imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo ibikaba ari kimwe mu bituma abantu bandura iyo ngwara twizera kuronka umuganga ajejwe amagara y'abantu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi Dr Jean-Claude Bizimana atubwire byinshi byerekeye iyi ngwara ariko reka kandi twumve nico abanywanyi biradijwe rya Amerika bashobora kuba bivuga ko ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook yacu murashobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuvyo muzi kuri ingwara canke kuvyo muwaze kumenya n'ibibazo mwo bamufise ndabwiwe rero ku murongo wa telefone ko tugize amahigwe y'ukuronka muganga Jean-Claude Bizimana aja kutubwira byinshi bijanye n'iyi ngwara muganga rero Bizimana ni umuyobozi w'ikigo cyo kugwanya ingwara z'ivyaduka ibiza n'isibe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi nkuko mwavyumvise ubwo bushikiranganje kandi nubwo kugwanya ikiza cha sida muganga Jean-Claude Bizimana ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga
niriwe cyane
murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe mudufashe gutahura ibijanye n'ingwara duheruka kumva benshi baruka kumva bita variole du singe ibihara by'inguge duhereye kuri iyo ngwara nyene mu kugira ngo tuyimenye abatayize batarayumva ni ingwara iteye gute
iyo ndwara ni indwara ifatira ku rukoba ikaba rero mu mamuko yayo ituruka ku kukwegera ibikoko bisanzwe bigwa iyo ndwara kenshi inguge inkende n'utundi dukoko tumeze nk'imbeba mu gifaransa bita rongeur niho ahanini yavananye kandi mu bihugu bikwiriyemo cyane ikunda kwibonekeza ni ibihugu bisanzwe byegereye amashamba cyane bifite amashamba manini manini bijya bavuga le forêt dense nk'akarorero aha muri aho hose iyo ndwara barayimenyereye irakunze kwibonekeza icyo ni kimwe hama ariko kandi rero niyo umuntu amaze kuyirwara arashobora
reka ndagusabe muganga akumbure wegere kure y'iradiyo canke ya televiziyo hariho amajwi ari karagaruka ubona muvuze Allô Oui docteur muratwumva Harimo amaparasite muri telefone kumbure twashobora gukupa tugasubira tukabahamagara ndakeka ko bishobora gufasha gatonya reka dukupe twongere tubahamagare ibi biriko biracamwo kumbure bihagarare radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho Dr Jean-Claude Bizimana ari karadufasha kumenya byinshi byerekeye indwara ya variole du singe iyo bita ibihara by'inguge imaze amezi yibonekeza reka muganga muganga muratwumva ubu
ego ubu ndabumva neza cyane
ndi
namwe ko munyumva
ubu ni sawa turakumva bandanya
ego nariko ndaca ku mayange rero ibyo ndwara amamuko yayo ingene umuntu ashobora kuyandura nariko mvuga yuko ahanini ikunze kwibonekeza mu bihugu hasanzwe hagwiriye amashamba kimeza manini manini forêt dense bo muri za Congo za Cameroun za Ghana n'ahandi muri Afurika y'Uburengero ahanini rero mu maramuko yayo iyo ndwara yamyeho kuva kera ikaba yandukira abantu kubera begereye ibikoko bigirwaye cyane bariye inyama z'ibikoko birwaye iyo ndwara cyane bakorakoye ibikoko birwaye ariko hari ikindi nagomba kugenda mvuze ni uko muri iyi minsi igize iminsi yibonekeza no mu bihugu bya Burayi gusumba uko abantu bari babimenyereye ikaba yibonekeza cyane cyane muri ba bagabo bahuje ibitsina n'abandi bagabo
hari impamvu ibyo onye byandutse gutyo uduze kuri icyo nyene muganga kiratangajije kuko ishira mu muzamakungu oni nayo nyene yama iri kurabivuga muri iyi minsi yuko ico kintu kibonekeza cyane baranavuga yuko ibice 98% ryabo bayitoye muri ibyo bihugu by'amahanga usanga arabagabo bahuza ibitsina ibyo birateye makenga mu bivuga kwiki
abahinga bo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ribungabunga amagara y'abantu baracyari ko barabitohoza bafatikanije n'abandi bahinga bakwiragiye ku isi yose ariko icyo novuga kuri icyo ni uko umuntu yaramutse ayirwaye arashobora kwandukiza uwundi kubera yamukoze ko hama kandi bajya abantu bahuza ibitsina abagabo bahuza ibitsina n'abandi bagabo n'abantu rimwe na rimwe usanga bashobora kuba barwaye n'izindi ndwara mukaba muzi rero yuko iyo umubiri ugize inguvu nke n'izindi ndwara zishobora guca ziwubonerwaho zikamera nk'indwara z'ubwururukire zuririye kuri uwo mubiri w'umuntu ngombure utagishize ingufu zikwiye ariko nabivuge neza amatohoza aracabandanya abashakashatsi baracarongera ngombure mu minsi tuzomenya igituma ibonekeje cane mu bagabo bahuje ibitsina n'abandi bagabo gusumba uko twari tubimenyereye
Muganga dufashe kumenya ibimenyetso bimwe bimwe abantu babona ku mubiri mu mibiri yabo iyo bashobora kuba bagwaye indwara turumva ko muri Congo yamyeho kera ubugiye kugaruka ibimenyetso abantu borondera ni nk'ibi
ibimenyetso biranga iyo ndwara cya mbere naho banza gusigura ni mbere y'uko ibimenyetso bibonekera imbere y'uko ibimenyetso bibonekerwa umuntu arashobora kugendana iyo ndwara hanyuma ibimenyetso bikazokwiserura inyuma y'iminsi irenga 20 kenshi umuntu arashobora kuyimarana iminsi ishika 20 ata kintu na kimwe kiriserura mugabo umugera uza uri muri we uri kuragwira icyo ni igice cya mbere kimwe bita phase d'incubation mu gifaransa aho umuntu aba afite umugera mugabo indwara itaraje ahabona hanyuma kuntambu kigira kabiri rero iyo umuntu agira ibimenyetso umuntu ashobora kubona icya mbere umuntu aragira ubushuhe ubushuhe akumva kandi atameze neza umubiri akumva afise uburuhe akagira n'amasumbisumbi bimwe bita ganglion mu gifaransa
no mu muhogo
mu gifaransa mbere babyita lympho adenopathie akagira amasumbisumbi mu mihogo akagira amasumbisumbi ku imerero ry'amatako akagira n'amasumbisumbi mu kwaha hama mu nyuma arashobora no gukorora akagira gakorora akaba yabaye mugabo cyane cyane ivyo bintu by'amasumbisumbi umuntu bimufashe abagira ashikire ku kindi kimenyetso rero ntahinyuzwa kimwe umuntu yama uruhere uruherehere rukaba rukunda gufatira cyane cyane mu maso hama akaba ariho ruhera ukazokwira ibindi bihimba by'umubiri mugabo kenshi rwahereye mu maso mu nyuma rero umuntu arashobora no kugira ibikomere mu kanwa akagira udukomere mu kanwa mugabo ni kuri urwo rugero iyo ndwara imaze kwiserura akama maherehere akagira n'ubwo bushuhe iyo ni phase mu gifaransa bita phase erectile urundi ndwara iba yiseruye yagiye ahabona mu nyuma rero phase ya nyuma urumva arakira kandi nubwo hari habo ihitana bimaze kwibonekeza yuko abantu bashika kuri batandatu ku ijana bashika iyo ndwara ikabahitana mugabo benshi barakira rero bariko baratwumviriza ndazi bari hano i Burundi bari no muri Congo birashoboka murabona ijwi rya Amerika ko rishika kure ariko nagomba menyesha ko hano mu Burundi iyo ndwara atayigeze n'ubu turiko turavugana kuri iyi saha ntayihari ariko mu bushirangange bw'amagara y'abantu tuguma tugavye niko twama tubikora iyo haje indwara y'ikiza tukayumva mu mahanga tukayumva mu bihugu bibanyi duca twitegura kujya kw'abasoda bumvise umwasi bace batangura kwitegura kugira bazohangane nawe
ego ni vyiza cyane reka twumve kumbure bamwe muri abo banywanyi bijwi rya Amerika aho bari hose twumve ibibazo byabo cyangwa ibyiyumviro turafise Israel Vena na Omar ku murongo reka mpere kuri Israel turi kumwe amahoro neza
niwe neza Ariane tangishaka
amahoro cyane
yego cyane ndabashimiye cyane kuri icyo kiganiro mwateguye no mu kumirwa
ego
Nibyo koko nitwa Israel Wimana Ikunda Sabato ndi mu Rwanda muri ishuri rikuru rya ATRC Kitabi mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Nashaka kumubaza ikibazo. Turabizi yuko indwara nka SIDA akenshi bavuga ko yandura mu mibonano mpuzabitsina, nka COVID-19 bakavuga ko yandura mu mwuka, none nka Vayor di Senge twavuga nyirizina ko yandurira mu ki? Natubwiye yuko ahanini yandura ku bagabo bahuje ibitsina babisangiye cyangwa bari abagabo baryamana bahuje ibitsina. Kandi tuzi ko akenshi umubare munini w'abo bagabo baryamana bahuje ibitsina akenshi babikorera muri anis cyangwa mu kibuno nkoresheje icyo Kinyarwanda twete nuko tubivuga mu Kinyarwanda. None nkagira ngo nsobanurire ubwo twabivuga yuko Vayor di Senge yandurira mu kibuno cyangwa se ifite ahandi yandurira nko mu mwuka nk'uko COVID-19 yandura. Icyo ni kibazo kimwe kimwe nashaka gusobanurira. Ese bakoze ijanisha batanze na majorite y'abandura baba ari ab'igitsina gore cyangwa yaba ari ab'igitsina gabo? Mwadusobanurira cyane Oriente ngishaka. Murakoze
cyane muganga, arabishura. Ariko reka mbanze nakire na Vena, uraho uratwumva? Alo Vena, turi kumwe? Vena ngira ngo biramugora, reka nje kuri Omari, uraho neza?
Ndaho neza.
Amahoro
neza.
Omar, ikibazo ubufise kuri ingwara ya Vayor di Senge ihara vyinguge icyo bari kiye?
Ikibazo cya mbere fise nuko iyo ngwara maze kwirashora kwanjye ishobora kuza iri muri gripe.
Iyo
ngwara rero
ishobora kuza isa nka gripe.
Sana gripe mu gihe gripe se kubera gripe ni indwara zisanzwe tuzi abantu benshi zenda kubafata, kandi ikaba ivuga ngo ikunda gufata abantu bahuje ibitsina baryamana. Iyo ndwara umuntu yoyirinda gute mu gihe atumuntu itaramenyekana muri iki gihugu dusanzwe dutuyemo?
Ego, reka muganga aradufasha. Urakoze cyane Omar. Muganga, dusubira inyuma kuri Israel yabajije aho nawe nyine yandukira gute. Avuga ati mbega bifata abagabo cyane kurusha abagore, ati bimeze gute ingene yandukira cyane cyane niba bishimitse kuri abo bantu bahuza ibitsina gusa cyane hari ubundi buryo bwo kwiyandura?
Murakoze. Ingene yandukira iyo ndwara ubwa mbere nuko abantu bashobora kuyandura mu gihe bakoze ku bikoko byo mu ishyamba bisanzwe birwaye iyo ndwara. Navuze abakoze ku nguge cyangwa inkende zirwaye iyo ndwara, cyangwa bagakora inkende yapfiriye mu ishyamba yishwe n'iyo ndwara, cyangwa utundi dukoko tumeze nk'imbeba muri rusange bita le rongeur. Mugabo dusa n'utwarwaye iyo ndwara. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kwandura. Uburyo bwa kabiri ari nabwo duca dusangamo nabo bahuze ibitsina babisangiye, niyo umuntu arwaye iyo ndwara agakorakora umuntu atayirwaye aca amwanduza, kuko imaze kwiserura vya biherehere aba yamye umubiri wose. Nuko ntari bubibereke kuko murumva tuvugana ku telefone. Ibyo biherehere biba biri mu indwara, umuntu rero abikoze ko arashobora guca yandura. Muti none kuyikingira gute? Kuyikingira cya mbere no kwirinda gukorakora ibyo bitungwa byo mu ishyamba, ibyo bikoko byo mu ishyamba biyirwaye cyanke byishwe n'iyo ndwara. Farasi bavuga depuye morsel yico gitungwa kiba icyo gikoko cyo mu ishyamba kiba cishwe n'iyo ndwara. Ubwo ni uburyo bwa mbere. mukirinda kandi gufungura inyama bide bikoko byo mu ishamba bishobora kuba birwaye kuko biri mu yindi nzira abantu bashobora kwanduriramo. Ikigira gatatu kugira tuyirinde ni ukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni. Ibyo rero biratuma naho uba wakora ko hari imigera y'iyo ndwara bica yoroha yuko ikuva koko kurumba uba wakaraga. Ikintu cyo gukaraba kenshi ni ukuri dukwiye kukigira umugenzo kuko gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni bidukingira indwara nyinshi harimo iyo variole du singe, harimo coronavirus, harimo za kolera, amacinya n'izindi ndwara zica ku isukurike. Icyo rero twakigira umugenzo. Iyindi ntambuko ikurikira yo kwirinda iyo ndwara n'izindi ni uko umuntu yumvise ibimenyetso yonyarukira kwa muganga ntihagire umuntu yivura kuko ugiye kwa muganga baraheza bakaraba igituma ufite ikimenyetso iki cyangwa ikihiya bakaba baraguha umuti hakiri kare. Ubundi buhindaro bwo kuyirwaya ufatiye aho nyine aho ho kuja kwa muganga hakiri kare kuko bituma uwo muntu ayirwaye cyoshirwa wenyine maze tukabuza imiti tukabuza yuko aguma yanduza abandi mu kibano gutyo iyo ndwara neza ngo irandagate cyane. Murakoze.
Ego ndabwiwe ko ku murongo wa telefone Vena yagarutse. Vena uratwumva?
Ndabyumva nibaza ko nibyana yitwa.
Ego amahoro neza. Ikibazo cyangwa icyumvira?
Nashakwatakabatwama nange nishingire. Ego ndamukije mutumire hanyuma nimumbarize ko iyo ndwara yoba ifite urucanco. Hanyuma nashaka kumenya kandi n'urugero iyo ndwara yica. Ikindi nashaka gusaba ni ugusaba amaleta iyo ndwara imaze kwigaragaza kuyoza sensibilisation ku bimenyetso n'ukuntu abantu bashobora kuyikingira kugira ngo umuntu akinge hakiri kare. Murabona nk'uko byabaye kuri coronavirus abantu baramenye ibimenyetso bamenye n'ukuntu bayikingira barakoresha kuko baciye bafata iya mbere mu kuyirwanya. Rero niyo ndwara ntawo yifata ibimenyetso kuko na n'ibiza bisigaye bitera isi. Rero abaje tujya amakare y'abantu twasaba ko bafata iya mbere kufasha kurwanya icyo kiza kiko kibonekeza muri ino bihugu. Nta mutwe na kimwe ashaka gusaba ibihugu iyo ndwara ishobora kuba ko irigaragaza. Numvise ko hanini ikunda gufata abahuza ibitsina cyane cyane abagabo. Ni uko hariho ibihugu bemera homosexualite rero nibaza yuko ibyo bihugu iyo ngenzi yo gushyira imbere homosexualite babirwanya kuko mva yuko n'ingendo ishaka kutuzanira akagambarayo. Rero bikunze iyo ngendo yo gushyira imbere guhuza ibitsina twabisangiye yo kugwaho kugwaho mu isi kumva siyizana amahoro ahubwo izana akarambarayo. Uko seje nashaka kushikiza. Murakoze.
Murakoze cyane Vena kuri ibyo bibazo n'ibyiyumviro. Reka mbere ko muganga kwishura mbandanye kuri Innocent. Innocent turi kumwe. Amahoro neza. Turakumva Innocent.
Ndabumva neza.
Duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro.
Ni ikibazo n'icyiyumviro. Kozi ko iyo ndwara imenyereye ifata abantu abana bato batyo none n'abakuze iyo ndwara irabafata hama nkavuga ati baramaze gutorera urucanco kw'iyo ndwara y'ibihara hama ku mavuriro nka yose hatubonye nk'umuntu yanduye bogenda bakamucasha cyane bakamuvura bakafufata iyo ndwara sinzi ko ku mavuriro nka hose ko bahariho urucanco rw'iyo ndwara cyangwa imiti nka hose kubwira nk'umuntu abonye ibimenyetso ko yoca yirukira kwa muganga kugira ngo bamukingire atarorekana hamba nkaca nsaba nk'ibihugu hatarimo nk'iyo ndwara itarafatwa nk'icyo bihara ku bose barikingira bakaza barasuzuma nk'abo bantu bapfa hanze ndetse bakazanira iyo ndwara ngo yandagace hano mu gihugu cy'iwacu kuko ngaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi nta bantu bemeye ndabona benshi bakora iyo ndwara mukaba usizi ko bahariho nk'imiti imaze gusohoka kubwira umuntu nawe nyine ayirwaye ko yishyiriyekana kwa muganga sinzi ko imaze gukwira hose yoyotwara nk'amafaranga yoba ihari amaraso tukahamenya kubwira umuntu yandi azize kwikingiza kenshi n'ikibazo nshingiye n'igitekerezo nari mfite.
Urakoze cyane akoze cyane katugaruke kuri muganga ngerageje gusubira inyuma y'ibibazo bya Vena we yabaza ati hoba hariho urucanco rw'ingwara hama yongera abaza ati iyi ngwara yica ku rugero uruhe iyo abantu bayanduye urucanco rwo baruhari yica ku ruhe rugero ica gatatu yabaza ati sensibilisation ngo muri ko mukora iki kugira ngo abantu bamenye iyi ngwara bayikingire n'ibindi byinshi uyo yari Vena.
Murakoze cyane. Mbere kubaza cya mbere mbega urucanco ruriho neza cyane urucanco rwamyeho kuko iyo ndwara y'ibihara variola ni indwara yamyeho kuva kera mugari iyo variole de singe n'ubundi bwoko urucanco rero rwa variole rurakora no mu gukinga variole de singe ariko abahinga rero barakoze urucanco rugenewe gusa gukinga variole de singe ese ni cya mbere atinde yoba yica ku rugero rungana gute ibiharuro bimaze kwegeranywa ku isi nuko iyo ndwara ku bantu ijana ifashe abashyika batandatu ku ijana baritaba Imana hanyuma ati muba muri ko mukora iki mushyiranganyi rw'amagara y'abantu tuza twabifashe nta nkama kuko umugani w'abasoda nibo bakunda kuvuga ati nta ngwano yo gufata minenerwe ubu rero ubushyikiranganyi rw'amagara y'abantu hano i Burundi tuzaba twaratanguye mu ndwiza tuzohera mu ntara ya Bubanza na Makamba na Cibitoki cyane cyane intara ziri ku mipaka kugira twigishe abantu duhere ku barongo y'abandi indongozi twigishe mu mavuriro abaserukira abandi mu mashengero kugira nabo bagende bakwiragize ubutumwa bujyanye n'iyo ndwara abantu bamenye uko babyifatamo sicyo gusa n'imbere y'uko iyo ndwara ivurwa ubushyirangaji bw'amagara y'abantu kwama dufise umugirwa cyane cyane ku mipaka abantu bose binjiye turabapima ubushuhe tukababaza iyo bavuye tukanagihweza kuko umuntu yururutse indege cyanke yururutse imodoka ari magonyagi arembye uramubona kwishisha gutyo rero abo tubonye bateye amakenga turaheza tukabapima tukabasuzuma tugatohoza kugira ngo ntibaze dusanga humbure hari indwara yica nk'iyindi baje bazanye
hoba hari nk'imiti umuntu yo gupfupfahaza nk'uko bari babibajije umuntu abarabaha iyo babonye ibimenyetso nk'ibyo canke baca babarungika ku bitaro muri make bagerageza kubikora gute kugira ngo nk'uwo muntu babonye afite ibyo bimenyetso by'ubushuhe n'ibindi bica bigenda gute
nk'uko nabibabwiye mu ntango iyo ndwara irandukira kugira rero dukingira abandi ibandure umuntu tubone kubimenyetso akaje kwa muganga mu nyuma dutohoje tugasanga yoba yaheruka kugendera muri ze bihugu birimo iyo ndwara urumvu aca mu bantu twiketse preza tukamugumiza ku bitaro naho yo bitarise rurango yama mahere niko bikerekanije ko twobikora ariko kugera kuri isaha zituraronga umuntu akwije ubwo rutonde rw'ibyo dufatira ko kugira tuvuge duti wowe turakwikeza mu gifaransa tubyita definition de cas ni ukuvuga mbega umuntu twokwikeka yoba ameze gute yoba afitiye ibimenyetso ntituramuronka rero ariko tuguma tugavye tumuronse nuko twovyifata imiti yo kubavura iriho kuko hanini umuntu murumva ko ashuha kama uruherehere munyu mugo ruherehere ukameneka kamera nk'ugize ibisebe ku mubiri imiti yo kuvura ibisebe rero turayifite n'imiti y'ubushuhe n'ibindi bijyanye imiti iriho
urakoze cyane wishyuye ibibazo bitari bike bya Innocent nawe nyene ariko yacishije mu cyerekeye abana sinzingira ngo yumvise umenga ngo ingwara iragwara abana cyane abana barayandura nabo nyine ku rugero nk'abantu bakuze ingwara y'ibihara by'inguge
ego cyane abana nabo nyine irabafata ntabwo umuntu yovuga ngo wowe ntibaraba n'abana irabafata kandi irashobora kubasindikaza nk'uko isindikaza umuntu akuze icyo kimwe na korona byaribonekeje yuko niyo ifasha abana bubu ntabwo ibasinzikaza ariko iyo ndwara y'ibihara yo ifasha abana barashobora gusinzikara nk'uko n'umuntu akuze ashobora gusinzikara
Radijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda reka mbandanye kuri Daniel mbere yuko tumira amategato mu kiganiro muri sangacu uyu munsi Daniel kaze mu kiganiro
urakoze cyane Diane
yohayane
okay. So rero inyamashyikire ruharambugana mu burengerazuba bw'u Rwanda niyo nkuru kiri muri isanga mbi ndagira ngo mumbarize muganga indwara y'ibihara mu by'ukuri turimo kuyibona ku mafoto ku social media indwara y'ibihara by'inguge iyi ndwara mu by'ukuri ku muntu yagaragayeho bwa mbere na mbere ndagira ngo adufashe ngo nawe turakurikira kuri FM adufashe nimba iki kibazo yari yagisubije yihangana agisubiremo ese mu by'ukuri ibimenyetso mpuruza ku muntu urwaye monkeypox ni ibindi bya mbere by'ibanze ikindi cya kabiri ari bunsubize ndi kwibaza ese ku muntu agaragaza ibimenyetso mu gihe kingana gute kugira ngo umuntu amenye uburyo yayikumira n'uburyo yayirinda ikindi nibaza kandi mfitiye amatsiko n'abandi bafite ndibaza ngo ese mu by'ukuri ku muntu udakoze iyo mibonano nk'uko tubibona cyangwa uko mwabisobanuye ese we ntabwo yarwariya iriya ndwara ya monkeypox
ego
icyo ni ikibazo cya kabiri ikindi cya gatatu nshoza nagira ngo adufashe mu by'ukuri umuntu ayirwaye hari ubutabazi bw'ibanze yabona mbere yuko agera kwa muganga murakoze cyane
murakoze cyane byinshi nk'uko wabivuze muganga yari yabyishe ariko agerageze kutubwira inyisho zawo mu mfunyapfunyo hariho uko kugira umuriro yari yabitubwiye ariko muganga ibindi bimenyetso kumbure bisubiramo mu majambo make
murantunga sinumvise neza ikibazo bya kagerira kikagurika wosubiriramo
Daniel asa n'ubutari yumvise neza ibimenyetso ariko arasaba imbabazi avuga ati kumbure bo wasubiriramo ibimenyetso bafite amakenga yuko baripfuza kumenya neza na neza ibimenyetso yego barabona ibihere ariko ibindi bimenyetso bubona bakagerageza kubyirinda n'ibihe aravuga ati kandi bimara umwanya ungana iki ibyo bimenyetso umuntu abifise
murakoze ibimenyetso uko nabivuze ari ibimenyetso by'ibanze n'ubushuhe n'uburuhe ni ugucika intege kugira amasumbisumbi twa tuntu tuzimba ku imerero ry'itako tukavimba mu kwaha sinzi mu kinyarwanda ibintu bacu bahita cyanke tukazimba mu mihogo mu gifaransa bayita bavita lymphoma adenopathy no mu cyongereza ni nkacyo kimwe ni lipo adenopathy izere no menyeso ibanze izere umuntu ashobora kubimarana iminsi ibiri gushika kuri itanu mu nyuma rero niho ica yisebura akaboneka ibihere imeze ibihere bigaturagurika maze mbere rimwe na rimwe urabye ku mafoto amwe amwe urabona ko ashobora no kuzamo amashyira mu kubavura rero turaheza tukavura ibyo bisere tukavura n'ubwo bushuhe tukabaha n'indi miti akandi kabazo mwokanyibutsa
yavuze ati bimara umwanya ngo arekeye ushobora kuba wabyishyura ariko bimana umwanya ungana iki ibyo bimenyetso bifise kumbure ubwo bushuhe buramara iminsi ingahe ubwo buruhe ko gucika intege bimara nk'iminsi ingahe ubwo umuvyumva no mu muhogo ibyo byose wabitubwiye umuntu yorabira ku minsi ingahe bimaranye avuga ati ishobora kuba ari indwara koko
biramara iminsi ibiri gushika kuri itanu nicyo gituma zikuri umuntu abonye ikintu kitameze neza
yo chanyaragasa kwa muganga. Yego, radijwe Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muganga Jean-Claude Bizimana mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi ariko aragerageza kudufasha kumva byinshi byerekeye ingwara twumva y'ibihara by'inguge ingwara yibonekeje cyane muri iminsi aho ubushikiranganje aho ishiramo mpuzamakungu ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi ririko riragabisha abantu aho bari hose kugira ngo birinde bamenye byinshi by'iyi ndwara ishobora kukwiragira mu isi yose bakavuga ko ishobora guhagarikwa abantu bamenye byinshi kuri yo hama bakavuga kandi yuko babona ku rugero runini cyane yuko iyi ndwara iri kirandukira abantu abagabo bahuza ibitsina bakagerageza kumenyekanisha ibimenyetso n'ibindi byinshi muganga watubwiye ko mu byo muri kumurakora vya sensibilisation kumenyekanisha ingwara twumva iri hakujya muri Republika Iharanira Demokarasiya ya Kongo hari uko muzogendera mu ntara ya Bubanza Makamba na Cibitoke mu misiri imbere aho muzohura n'abarongo yabandi muri zo ntara mubikora mu maradio mubikora mu manama abantu bavyumva bo kwitura nde kugira ngo baze bumvirize izo nyigisho bamenye byinshi muzo bamubazaniye kubigisha
uko twama tubigenza kenshi twabonye ko twohera kubarongoye abandi indongozi le leader d'opinion abo rero harimo abatware guhera kuri babura amatari gushyika ku bakuru b'imitumba mu nyuma mbere tuzobigishiriza hamwe n'abarongoye amashengero kuko murazi ko iwacu mu Burundi n'igihugu cy'abantu kibisuba abantu barasera cyane rero ni byiza ko abarongoye abandi mu mashengero bamenya ibijyanye n'iyo ndwara bagaheza nabo bakaza bakazana bo barabyigisha abakristu babo abandi bitegerezwa kubyigisha n'abakorera kwa muganga nibyo baba barabyize mu ishuri ariko iyo haheze imyaka urasanga ibyo wari uzi utakibyibuka byose uzoba kubakaririza ubwenge bari basanzwe babizi kugira babakabure babandanye babikurikiranira hafi n'umuntu babonye ibimenyetso by'ibyo mungwara barondera nayo nyene bayishyiremo
ego radijwe rya Amerika reka tumire amate turagaruka murakoze cyane muganga kubandanye mudufasha kuri iki kibazo
banywanyi rijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika turagarutse mu kiganiro muri Isanga aho turiko turiheza bijanye n'ingwara bita ibihara by'ingugwe variole de singe. Turiko turaganira na muganga Jean-Claude Bizimana mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi aho ariko aradufasha kumenya byinshi kuri ingwara kugira ngo abantu bagikingire nubwo mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya nta umuntu arayigwara ariko hakurya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo iriyo iribonekeza rero abantu bagira kujabuka imbibe kugira ngo bayimenye bashobore kwirinda iyo ngwara. Muganga tugaruke ku banywanyi biradijwe rya Amerika reka mbanze mpere kuwitwa Sirelo afite ikibazo cyangwa icyumviro. Uraho neza Sirelo? Amahoro amahoro.
Amahoro twese. Banje kubaramutsa hamwe no mutumwa rwa Jean Claude umuganga Jean Claude.
Murakoze.
Ikibazo mfite nagira ngo mbaze nagira ngo nsobanuze ibijyanye n'ibihari hasanzwe tuzi sinzi niba ari mu Rwanda honyine biba bifata abana ku mubiri abana bato kuri bifata abana bato hari n'ikindi gihugu kutugana ku bihara by'inkende none twishimye tuganiye ku bihara by'inkende ese ibyo bihara urumva ni amoko biri mu moko atatu nagira ngo mbaze muganga niye sano bifitanye bihurira he bitandukanya hehe ikindi kugira ngo umuntu abe yamenya ko afite icyo kibazo atari bihara bisanzwe cyangwa se atari ibyo by'inkende kugira ngo abe yamenya ko ari ibyo kuko mwatubwiye yuko nta ibintu byabyo ntaho bitanira n'ibindi by'izindi ndwara ikindi umuntu atakoze iyo mibonano nk'uko mwabivuze ku bagabo bahuza n'abagabo cyangwa se akaba atakoze kuri iryo kuri iyo nguge ndumva yaba arimo ku nguge kuko mwavuze ko ari ibihara by'inguge by'inguge atayikozeho sinzi n'inguge niba ari naho umuntu yanayibona bigira ngo abe yayikoraho wenda abe yabyandura nta yandi matungo ashobora kuba yaba arimo iyo ndwara. Ikindi ni ikijyanye n'uko umuntu ashobora kuba yakwitwara asanzwe afite icyo kibazo kuko numvishe ku kuyandura bishaka kugira isano na cyerezo cya Covid ukuntu kigenda cyandura nyine ku kuntu ushobora kuba wakora ku muntu wayanduye nyine na Covid akaba nawe yayandura ibibazo mbifite murakoze cyane.
Ego urakoze cyane Cyrilo. Ego ibihara by'inguge kumbure muganga yogerageza kutubwira niba kuko hariho ego bamwe mu misi yahera twumva bayita ibihara by'inguge ibihara by'inkende yo bari ingwara imwe canke ziratandukanye muganga kuko ngira ngo imbere abantu bariko baratangura bariko baragerageza kwitahura benshi ubu unyi muri iki gihe barayita ko ari ibihara by'inguge ariko kumbure ntitubizi ishobora kuba itandukanye n'ibindi bihara bashobora kuba barise ibihara by'inkende cyangwa ibindi bihara muri iyi minsi nyine ndakeka ko ari ingwara imwe ariko igerageza utubwire niba hariho iyindi yoba yaraje esa n'iyi nyine turiko turaganira uno munsi.
Ego murakoze nibaza ko ari ukuntu izindi mijyi wacu ikirundi n'ikinyarwanda hariho amajambo amwe amwe tudashoboka turongere tubihindura ururimi rw'iwacu ariko ni indwara imwe kuko mu bikoko bishobora kwanduza harimo inkende harimo n'inguge rero barashobora kuvuga ko ari ibihara bikomoka ku nguge cyangwa ibihara bikomoka ku nkende bimwe n'ingorane y'ururimi abahinga batoye iyo ndwara bakoresha igifaransa cyangwa icyongereza mugabo natwe tugaca turondera ijambo ryo bazegeranye cyangwa bijanye ari wacu burundi turafite igisata giherutse kujaho shasha kigenzwe gusorongora amajambo y'ikirundi mbere ikaba kikanazana amajambo mashasha utari dusanzwe tugomba tujya basanga turahari ibijambo by'ukuri bihuye n'iyo ndwara tubasiguriye ingene imeze ingene ifata ushobora kudutoza izina ihuye n'ikirundi cy'iwacu
tukiraho nyine muganga icyo gisata ni byiza cyane ko kicagiyeho cyo bakiri mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu canke ni mu bindi biro kuko tubyihweje natwe mu itangazamakuru hariho byinshi cyane usanga biri muri ibi bihugu by'amahanga bitugora gusigura no gusobanura icyo gisata kiri mu bihe bushikiranganje
igisata kiri mu bushikiranganje bw'imbero muri kaminuza y'u Burundi bihagaze na miringene ndakivuga mu Kirundi mugabo cyitwa Academy Rundi no kuvuga n'abashakashatsi abasanguzi basesangura ibijyanye n'ikirundi n'imico kama barashoboye rero no gutora izina ry'ikintu gishasha bakavuga ati twe ordinateur tuyise nyabwungu kandi uba kikubwiye ukumva ko by'ukuri gisigura by'ukuri icyo nyine bagomba kumva
ego
ibaza ko ari bo shobora kudutoza izina ego kuko n'abahinga
ego nari nketse ko hariho n'ibindi biro mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ariko koko nivyo Academy Rundi twarayumvise ko iheruka kugurugwa nivyo tuzoza turayitura rero Cyril yabajije ibijyanye ni nubundi buryo bwo kwandura iyo ngwara ariko mwabisiguye cyane kuko gukaraba no kuraba ubushuhe umuntu abafise n'ibindi byinshi akumbura araza gusubira kumviriza kino kiganiro atahure byinshi reka nakire na Manirakiza turamufise ku murongo Manirakiza turi kumwe
yego nashaka kujya ntubamwe ese iyo ngwara yifata gute cyangwa se umuntu yirinda gute
yego muganga yasiguye cyane gose bijanye n'ukuntu ishobora gufata yukoze ku bikoko byo mwishamba cyane cyane imibonano mpuza bitsina y'abagabo ku bandi kenshi barakunze kuyigwara cyane iyi ngwara yanavuze yuko hari ibimenyetso bimwe bimwe ari ubushuhe gucika intege no gucika inguvu mu mubiri muri rusange bishobora kumara hagati y'iminsi 2-5 wumva utameze neza mu mubiri byiza no kwitura abajejwe amagara y'abantu bakagupima bakaraba niba iba ari covid yaba ari izindi ndwara ariko nayo nyene bakagupima bakaraba yuko atari yo ugwaye urakoze cyane
n'umutse
ntabwo
umuntu yirwara ashobora kuba yanduje undi mugenzi we
ego muganga yavuze ko koko ushobora kwandukira ego ushobora kwandukira umuntu iyo mukoranye ko
urakoze
urakoze Manirakiza urakoze Manirakiza turabona n'abandi ku murongo wa Facebook yacu bariko barabandanya bashira ibibazo n'ivyumviro vyabo ndabona Jean Bukuru ati ni hatari isi irabangamiwe n'ibibazo vy'ingwara zitandukanye no gusenga Imana kugira abahinga bayitorere umuti vuba bwango Jean Claude Hakizimana nawe avuga ati ni bihano vya nyuma kuba nyavyaha uw'Imana ishatse izo mu kingiriza ikiganza ciwe hariho cyane nabandi babandanye bashikiriza ibazo n'ivyumviro K Love Eric ati ngo n'u Burundi burimwo ngo ariko nta muntu aragaragara ayigwaye murayobeye sinzi neza na neza ibyo yashatse kuvuga niba hari umuntu azi yoba yarayigwaye ntibizwi neza ariko muganga yatwijeje yuko muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi ntibaratora umuntu n'umwe ayigwaye ego hama hariho na Lavrovre ntiruyogwa ati birumvikana iyo ndwara ahanini iva ku bantu bataye imico n'akaranga heka bakana ca kubiri nibwirizwa ry'Imana kuko Imana bubi Imana murantunga hari gihe bandika bafatanyije amajambo cyane bikagorana ariko ndumva Lavrov ariko aravuga ko abo bantu baba baciye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko y'Imana. Benshi barabibona kwinshi, ariko ni byiza ko turiko turamenya kumbure nkuko OMS yabivuze ingene ifata abantu, ingene ivugwa n'ibindi byinshi. Ego tukaba twumvise ko mu bushikiranganje bijejwe amagara y'abantu mu Burundi bafashe ya mbere bariko barasensibiliza bariko barigisha abantu ingwara kugira ngo bamere magabo aho babonye canke bumvise mu mubiri wabo bashobora kuba bayigwaye biture abajejwe amagara y'abantu. Muganga turiko turaja ku musozo wa kino kiganiro, kumbure ni habara ko twoba twibagiye canke tutashitse ko kuri ingwara ya variole du singe hari ico twokongera ko kuba tabibajije canke ibindi muri ko muragerageza gukorera ko mu bushikiranganje kuri ingwara
cyane. Nagomba hanini mbarire abariko baratwumviriza, ntihagire umuntu ashyira agati mu ryinyo ngo iyo ni indwara ngo twumvise yuko ngo bifata cyane cyane ngo abagabo bahuje ibitsina n'abandi bagabo. Reka nukuri si byo navuze, navuze gusa ko muri iyi myaka ibonekeza ko iyo ndwara iriko irafata gusumba uko byahora abagabo bahoze ibitsina n'abandi bagabo. Ariko umuntu wese ugenda kuri kigeza ingingo nababwira zo kwirinda gukorakora ku bikoko byo mu ishyamba cyane cyane ibihende, inguge n'utundi dukoko tumeze nk'imbeba umwe bita mu gifaransa rongeur. Mu gihe umuntu atufata umukirwa wo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, mu gihe umuntu yokumva ibimenyetso cyangwa akamubakiye mu mubiri naje kwivuza hakiri kare, nankeka umuntu wese arashobora kwandura iyo ndwara. Yagiye rero wibaza ngo ifata bariya bonyine ika kanatsinda uravye amasanamu urabona nk'abantu kenshi bishyireye ibirira iruke usanga iyo ndwara yibonekeza kubera yuko usanga bakunda gukorakora ku bikoko ibiko byo mu ishyamba.
Ego urakoze cyane rwose muganga, turumva ko iri henshi mu makungu. Turabona OMS ivuga yuko muri kano kanya ibitigiri bafise nuko ku isi yose hari abantu bashika 2021 bayigwaye aho mu karere ka Afrika y'ubuseruko muri Congo irahari, ntiribonekeza ahantu na hamwe handi haba mu Rwanda, mu Burundi canke muri Tanzania, ariko muri Congo irazwi iko ariyo iriyo. Rero ni byiza ko mwafashe kano kanya kugira ngo muganize abanyamanyi biradijwe rya Amerika bamenye yuko hafi yaho ihari, bayirinde bagerageze gukaraba cyane, be umuco wo gukaraba haba ari kubera coronavirus, haba ari kubera hepatite n'ibindi byinshi biriko biribonekeza muri minsi. Indwara zitandukanye harimo n'iyinguge, bihara by'inguge navyo nyene bashoboye kubituza biciye mu gukaraba cyane ku mipaka abinjira basohoka. Muganga turabashimiye cyane gukanya mwafashe kuganira natwe, nshimira cyane n'abari ku mbuga ngurukana bumenye babandanye bashikiriza ibibazo byabo n'ibyumviro. Twizere ko no mu butaha nitwabajya kara muzoduha kanya kanyu mugashobora kugaruka mugadusigurira indwara zitari nke ni mu buryo nk'uko mwabivuze bwo kugerageza kumenyesha abanyagihugu sensibilisation ibijanye n'amagara yabo. Turagushimiye cyane,
murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Urutundi gihe mutumiye uzoyitaba kiretse n'abafatiriwe n'uru rugamba turiko rwo guhangana n'ibiza bitandukanye.
Birumvikana, murakoze cyane muganga. Uyo yari muganga Jean-Claude Bizimana mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi. Ndashimiye mwese rero mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye Nadia Taha yamfashije kwakira abanywanyi ku murongo wa telefone, n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma bo twita ba engineer. Turabashimiye mwese rero mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika, turabashimiye.